Zambira, Zambira na.
Amakuru, makuru makuru ya rangi nuni.
Mwiriwe nchuti bakunzi bahajyo inzamba agateka kawe kaze makuru 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 yaranzindwi turiko turasozera yo kwigenekerezo rya munani rusama umwaka w'2022 Jezin kaze nije ngiye kuyabashikiriza sangwe kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Duhere aya makuru 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 muvyaranze umutekano muke abasirikare b'u Burundi 10 nibo basize ubuzima mu gitero c'abashabab ku kirindiro cahitwa Sel Baraf mu ntara ya Moyen Chabel ku munsi wa kabiri uheze abagera kuri 5 barabuzwe irengero nayo 25 barakomeretse cane ku ruhande rw'abashabab abahasize ubuzima barenga 20 Ibyo birimo itangazo ryashizwe habona n'ibiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi ku munsi wa gatatu amakuru ava mu basirikare bari mu gihugu cha Somalia avuga ariko ko ibitigiri by'abahasize ubuzima n'ababuzwe irengero byo babirenga kure ibyashikirijwe n'ibiro bikuru bya gisirikare n'inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
Icho gitero kukirindiro gikuru chikambi ya 61 ya Amisom ari iherutse guhindura izina kitwa Atmis cyakozwe n'abihebyi baba Al-Shabab mu gisirikare cy'u Burundi bemeza ko abasirikare 10 bahasize ubuzima 25 barakomereka hamwe na 5 babuzwe irengero amakuru ava muri bamwe mu basirikare b'u Burundi avuga ko ibitigiri by'abahasize ubuzima n'ababuzwe irengero birenga kure y'ibyashikirijwe n'ibiro bikuru bya gisirikare bavuga ko abasirikare barenga 30 bataramenya irengero ryabo umwe akaba ari we babonye ikiziga abandi 24 bakomeretse bajanwa kwa muganga harimo abarembye bashika 10 baciye bajanwa kuvurirwa i Nairobi mu gihugu cya Kenya mu gisirikare cy'u Burundi mwitangazo basohoye kuri wa gatatu bavuga ko ku ruhande rw'abateye aba El-Shabab hafi ya barenga 20 igisirikare cy'u Burundi kigira ko gihoza imiryango yabuze ababo bariko bitangira izina ry'u Burundi mu makungu amakuru ava mu gihugu cya Somalia abandanya avuga ko kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu batari bwashike ahahoze ico kirindiro ngo bashobore kubona ivyononekaye byose bariko bategura ibitero kuba Al-Shabab kugira babake abo boba barafashe bakiri bazima bongere bashobore no kwegeranya abasirikare basize ubuzima muri ico gitero ku rubuga rwa Twitter mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitamirije ico gitero caraye kigabwe ku ngabo z'u Burundi agira ko ahoza imiryango yabuze ababo
arakenuye Josephine Jones Nkunzimana muvyaranze gisata c'ubutungane naho abanyororo 13 bagirizwa igitero cabaye mu ikambi y'igisirikare yo kumukona mu mwaka w'2017 mu ntara ya Muyinga baridogera sentare ntahinyuzwa ko kuva bunguruje urubanza haheze imyaka 4 rutumvirijwe basaba ko iyo sentare yo babwira ingingo yafashe kugira bamenye ko bariko bakora umunyororo baciriwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi canke ko gwasambuwe rusubire kumvirizwa idonido na Jean Marie Ndabashinze
abanyororo ni 13 bane nabahoze ari abasirikare umwe yahoze ari umupolisi 8 bafashwe bava makambi y'abatejwe izabo ya Mutaho muri komine Mutaho na Gihamagara muri komine Taba mu ntara ya Gitega bunguruje urubanza mu kwezi kwa kabiri mwaka 2018 igihe cyose babajije aho dosiye igeze babwira ko dosiye idakwiye kuko ibyo bajanye basubiye kubira basanga ngo babikuyemo bavuga ko byo babikogwa n'abakozi bo muri sentare na inyuzwa kuko iyo mushingwa manza abitwaye asubira kuja kuraba agasanga atabikirimo abari muri iyo dosiye ni Arcade Arakaza Astel Niyongere Eric Habimana Ferdinand Umvukiye Ferdinand Rimana Ildefonsi Nimubona Filigence Ndayikengurukiye Atanazi Niyonkuru Dismas Ndayisenga Innocent Ndereyimana Ezekiel Habyarimana Eric Habimana Philibert Nduwayezu hamwe na Vitali Nzogiyobiri abo banyororo bakaba aribo basangiye dosiye abandi 8 bakaba bafise idosiye yabo ariko bose nyine bagirizwa icaha kimwe bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye aho imiryango yabo ivuga ko itazi itegeko ribafunze kuko niyo hatanzwe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu bobo batashikirwa kuko imanza zabo zitaraba ntabanduka kuva bungurujwe urubanza muri sentare nayinyuzwa imiryango yabo ivuga ko batarigera bamenyeshwa ingingo yo sentare yafashe kuri iyo dosiye igihe cyose ngo barungitse mushingwa manza kubaza bababwira ko dosiye idakwiye n'ibyo baba batanze bagasanga babikuyemo imiryango y'abafungwa isaba sentare nayinyuzwa n'ubushikiranganji bw'ubutungane kubatunganiriza bakababwira ingingo yo sentare yafashe kugira bamenye umunyororo bariko barakora bareke kuguma baziga ko urubanza basabye ko gusamburwa kuko banegura ingene rwaburanishijwa kuva bagifatwa aho bavuga ko babanje kuborezwa igufa aho bari bapfunguye mu kwemezwa icaha radio Inzamba nitwashoboye kuronka abarongoye sentare nayinyuzwa ngo bagire icyo bashikirije kuri iyo dosi.
Umushinga manza Jean-Pierre Bigirimana yanonosoye ibijyanye n'amategeko avuga ko sentare ntahinyuzwa yategerezwa kubera akarorero ayandi masentare mu gukora neza amadosiye iba yashikirijwe, agasaba sentare ntahinyuzwa kuvuga aho ihagaze kuri dosiye yashikirijwe kugira abo banyorore basubire kuburana mido nido kuko ibyaha bemeye bavyemejwe babanje kuborezwa igufa. Umviriza
muri dosiye biribonekeza yuko habayemo amahinyuzi menshi kubijanye n'ingene ubutungane bwakoze kuri iyo dosiye. Icyambere cyose twokwibutsa kandi kibabaje ingene abo basirikare bahohotewe ku bwira budasanzwe ku buryo n'igihe barenguka muri sentare ubwa mbere byaboneka yuko harimo n'abadashobora guhagarara ariko ubutungane bukaba butagombye gukorera kuri icyo kintu cyuko bahohotewe maze ngo amategeko yubahirizwe mu kuvuga yuko ibyo bemeye byo se bavyemeye kubera amahiri. Ikinura munsi gitangaje ningene sentare nayinyuzwa isanzwe ijerwe kuraba ko izindi sentare zikora neza ningene ubutungane bwokora neza. Imaze imyaka irenga itatu ifise iyo dosiye akaba atakirashobora kuyikora ko ni nyifato igayitse cyane kuko ubutungane butakozwe mu mwanya mwiza biba bisa nk'uko sentare zanse yuko habaho ubutungane. Tugasaba yuko iyo sentare nayinyuzwa yatezwa kuba karorero ku zindi sentare zose zo mu gihugu yo kwikubita gashi iyo dosiye bakabona yuko yabaye umwe amahinyu cyane cyane yuko iby'abasirikare bemeye bavyemeye kubera amahiri bariko barakubitwa n'uwararongoye iperereza Gerard Ndayisenga mu ntara ya Muyinga. Tutibagiye kandi mu kuvuga yuko abo bantu boteza kurekugwa bakambikuzera bakezwa kucaha bagirizwa batakoze. Naho rero twasaba yuko ubutungane bw'Uburundi bwo kwikubita gashi sentare nayinyuzwa yatezwa kuba karorero igerageze ku iyo dosiye imaze imyaka myinshi iryamye muri iyo sentare batunganiza abo basirikare bashobore kubarekura kandi ntibibagire kuvuga yuko ababahohoteye butezwa gukurikiranwa hisumbwa amategeko maze amategeko abariyo yama aje imbere ubutungane bushobore kwiganza mu gihugu ntihagire abantu baba hejuru y'amategeko n'abandi bacinyizwa biciye mu nzira zatezwa gutunganiriza abarundi cacane amasentare y'igihugu.
Inzamba
turabandanya amakuru yaranze inzwi. Umuhari retabara urasaba leta y'u Burundi gutunganya ibiganiro bidakumira mu ntumbero yo gutunganya amatora y'imirije y'abashinga amateka yo mu 2025 nayo mukuru w'igihugu yo mu 2027. Uwo muhari ubona ko ayo matora yoba ari amatora atekanye kandi ahumuriza bose. Umuhari retabara wabisavye inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabiye uwo muhari gushira ibigwanisho hasi ukaza kwitaba ayo matora ni wabushaka gushika ku butegetsi. Iyo nkuru tuyibaze Trifine Kaniwabo.
Hari kuwa 28 ukwezi guheze mu gisabisho c'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuga ko atansiguro nimwe umuhari retabara ufise yo gushaka gushika ku butegetsi ukoresheje umuheto. Yahamagariye uwo muhari kwitaba amatora yimirije ni waba ushaka gufata ubutegetsi. Ati imiryango iruguruye
mwarabonye itangazo rete tabara yasohoye bashaka igihugu ngo baba aribo bahaza ku butegetsi. None ubutegetsi ntibwuguruye 2025 amatora abashinga amateka azoba ntibanyaruke bitoza 2027 amatora y'umukuru w'igihugu azoza ntibanyaruke bitoza. None nibashaka ubutegetsi ninde yamubabujije? None uriza kuja kugwana kandi barakuguruye ibindi abene gihugu nibo bazovuga ukwe gutwara n'udakwe gutwara.
Inyishu y'umuhari rede tabara ntiyatevye kuboneka kuko mwitangazo yasohoye kuri no munsi wa kabiri igenekezo rya gatanu rusama wavuze ko hakwiye kuba ibiganiro bihurikiyemo bose byoba bijejwe gutegura ayo matora kuburyo yoba amatora atekanye abereye ku mugaragaro kandi yizewe na bose. Patrick Nahimana numuvugizi w'uwo muhari mu vya gisirikare.
Barabyumvise kandi natwe twabihurije ko ikiwa kitigaye niki nuko twovugana tugahuza yuko kuma kondisi yumwe na yayo matora yoba kuko amatora mu Burundi araba ariko akaba ari amatora tuzinge n'aba amatora adahurikiyemo abantu bose nshe mu minwe n'akabuza kenya k'abantu muri makabuza abantu guhigana rero mu gihe twokwicara hamwe tukavugana sibire kondisi ukungene twoya amatora yokogwa akibuze ko mu rede tsaba utaha kuko mu kintu cyatumye tukabitanisha icyo n'uko n'ukorondera ukungene buri muntu uri wese yagira amahoro mu mutima ko mu gihugu amaba kahigana icyo rero natwe n'icyo dukeneye.
Umuhari rede tabara uvuga ko ushigikiye icyumviro cy'uko mu gihe cy'amatora abanyagihugu ari bo boca urubanza bakerekana ukwiye gutwara igihugu akabatunganiriza ariko ngo ntushigikiye na gato amatora yitwa amatora ku izina gusa amatora tubahiriza ukwishira n'ukwizana kw'abanyagihugu.
Arakoze na Trifine kani wabo mu yandi makuru yaranze indwi mu gisata cyo kumenyesha makuru nawe igihugu cy'u Burundi cari carateye imbere mu mwuga wo kumenyesha makuru mu karere imbere y'umwaka w'2015 ibintu uvyarayangaye inyuma yaho Petero Nkurunziza yitoje mu kiringo kigira gatatu biri mu cegeranyo cishira hamwe y'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières ni mu gihe amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku igenekerezo rya gatatu rusama. Icyo cegeranyo kivuga ko n'inyuma y'itorwa rya Evariste Ndayishimiye atana kimwe kirahinduka naho yari yavuze ko agiye gusubiza ibintu mu buryo. Ibiri muri ico cegeranyo tubibaze Vanessa Muhiteka.
Icyo cegeranyo kivuga ko Burundi cyari igihugu cy'akarorero mu bihugu byo mu karere mu bijanye no kumenyesha makuru imbere y'umwaka w'2015. Ibintu byagiye kuyangara uwo mwaka igihe nyakwigendera Petero Nkurunziza yihagiye ikiringo cya gatatu. Amaradiyo yaraturiwe ayandi arugagwa, abamenyesha makuru barenga ijana barata barahunga. Icyizere cyari cyatanguye kuboneka mu 2020 aho Evariste Ndayishimiye atoriwe kurongora igihugu. Yari yemeye kurekura amaradiyo n'imenyesha makuru gukora mu mwidegembyo ariko ntabyo yashize mu ngiro. Umugambwe uri ku butegetsi niwerekwa abamenyesha makuru batemeye kugendera mu kwakwabo. Umugwi sense wosutsemwo mabisi abawugize batogwa n'ubutegetsi. Reporters sans frontières iratanga ubururero bwerekana ko atacahindutse inyuma y'amatora y'2020 yashikanye Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Mu mpera z'uwo mwaka abamenyesha makuru bane bikimenyesha makuru iwacu barafunzwe bamara umwaka urenga mu gasho bagira gukora umwuga wabo bisunze amategeko. Ikindi umugambwe Sindi DFDD warashize mu bamenyesha makuru icuka cy'ubwoba ku buryo atawubahuka kuvuga ukuri byagiye kunyurwa n'amajambo y'iterabwoba Evariste Ndayishimiye yashikirije mu mwaka w'2020 igihe yifatira mu gahanga abamenyesha makuru babiri bakorera amaradiyo yo hanze aho yabagirije ko baturira igihugu nk'uko ico cegeranyo giherekeza kibivuga. Kuri urwo rutonde u Burundi buza mu kibanza kijana n'indwi muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko buza ubwa kabiri inyuma ya Kenya iri ku rutonde rwa 69.
Inosa Muhozi yarongoye Television Renaissance asigura ko abamenyeshamakuru batakigira uburenganzira bwo kumenyesha Abarundi n'amakungu amakuru ajanye n'ubwicanyi n'ubusuma biba mu gihugu. Mu itangazo ry'urunani rw'abamenyeshamakuru bibeje hamwe n'ikigo kijejwe guhanura ibimenyeshamakuru OPEB batangazwa n'ingene ishirahamwe RSF ishira u Burundi mu kibanza cya kabiri muri kano karere mu gihe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bukiri kure nk'ukwezi. Inosa Muhozi.
Na cyahindutse kinini ya kuva 2015 aho igipolisi n'igisirikare byatera ibinyamakuru by'igenga by'icyo gihe Bonesha, Isanganiro, RPA, Télé Renaissance n'amasasi n'imidiro bagashyirako hanyuma bakatubuza kubyegera gushobora kwinjira mu binyeshamakuru byacu. Inyuma hagakurikira no kwica bamwe mu bamenyeshamakuru Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe Jean Bigirimana yanyurujwe tukaburi rengero ryiwe n'abandi baciye bajya mu buhungiro bagera ijana abandi indwi bayobozi b'ibyesha bakuru baciriwe imanza zo gufungwa guherayo ibintu byo kudendereza abantu atabifatiye na gatoya aho byitwe ko habereye guhinduka nkuru nziza akagenda akaza barise ndashimye umukuru w'igihugu nawe nyine nta cyahindutse kuko ibinyamakuru byitwa ko byo byuguruwe ari byo bonesha n'isanganiro hari ibibazo bitarekuriwe gukora ko ibibazo nkora mutima by'abarundi ukuvuga ubwicanyi bwo muri mu gihugu ni ukuvuga igitotezwa ry'akateka kazina muntu kunyuruza abantu gusahura leta gusahura igihugu kunyaga abantu ibyo byose n'ibibazo biri mu gihugu ariko ibinyamakuru biri mu Burundi bitarekuriwe kuvuga nk'uko byo kwifuje kubivuga bituma rero ibyo bibazo nk'ibyo bivugwa n'ababishamakuru bahunze bagera ijana bakorera mu buhungiro bakorera ku kinga bwa internet ari Facebook ari Twitter ari YouTube ari WhatsApp aribo basigaye bakora icyo gikorwa bonyine mu buryo budashemeye kuko ibibazo ni byinshi ni mpunzi kagira iyo mitaha iri kuri bamwe muri bo utagira uburyo ariko nikibuza ko tubandanye dukora umwuga wacu kandi nejo ubundi uko bigenda kose tuzobandanye tuwukora kuko nitukora tuwikorera tuwukora dukorera igihugu dukorera bene wacu dukorera abantu tugasaba n'amakungu ko yagumiza igihisho n'uburemere kuri leta kugira itebe yemere igaruke ibuzima igaruke ibuntu
nino ngaha duce dusozera makuru yaranzindwi kuri radio Inzamba gateka kawe mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi Jusine Kade na bashikirije ndabifurije amahoro iwanyu naho ubutaha.
Zambira samirana.
Amakuru yaranze none.